Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Kira mahoro mwebwe mwese mudukurikira kaze kuri no sango rya makuru mu Kirundi turi kugenekerezo ryanzwi ruheshi umwaka wa 2022 ano makuru washimikiye kuri zino ngingo nkuru uzikurikira Abarundi 10% nibo bugarijwe no gufungura nabi biri mu matohoza y'igisata cha onikijejwe ukubaho kw'abantu oca mu cegeranyo baherutse gushira ahabona berekana ko abarundi bababa miliyoni 2 bari mu ngorane z'ubukene bw'ifungurwa ni mu gihe amakungu ahimbaza umunsi wo kugwanya gufungura nabi kuruno wa kabiri aborozi bo mu ntara ya Ngozi batera kamo leta y'u Burundi kwihutira gutora umuti w'ingwara imaze iminsi yica inka mu mararo yo muri iyo ntara agahombo kabandanya kwibonekeza nk'uko aborozi babyivugira isukari iracabandanya gukena mu ntara ya Rumonge kubaho ishyirahamwe Sosimo risabiye abarongoye intara gukura ku ntonde abadandaza bafatanywe isukari banyegeje mu bubiko bwabo abanyagihugu bagiriza buramatari ko afise uruhara mu manyanga avugwa muri urwo rudandazwa rw'isukari aho mu ntara ya Rumonge murabikurikira mwido nido subiye kubaha ikaze mwese
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
amakuru twateguye tuyahere mu gisata cha politike nyuma yo kwemezwa n'inama nshinga mateka kwa 3 rusama uno mwaka Laurent Kavakure Estera Budiganya na Cher Sadiki Kajandi bale bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kwa 6 ruheshi umwaka wa 2022 nk'abakomiseri b'umugwi ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi sever bagiye gusubirira Dewa Kizimana Leon Sengabo na Karenga Ramadani bakekwa kudakora uko umugambwe CNDD-FDD ubishaka harimo no kutubaha umukuru w'uwo mugwi Idonido na Jean-Marie Ndabashinze
muri bashasha binjiye muri severe kuva kuri wa 6 kwezi kwa 6 haza ambasadero rakavakure yigeze kuba ari umushikiranganza jejwe imigendanire y'u Burundi n'amakungu Roraka Vakure yahoze ari umwishikira akomeye ku ntwaro ya Pierre Nkurunziza aho yatanguye kuba ambasaderi w'u Burundi Buruseli mu Bubiligi mu nyuma aca mugena kuba umushikiranganza jejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Roraka Vakure yagiye guta icyizere cy'umwisi Pierre Nkurunziza muri Rusama umwaka wa 2015 aho yamubogoje muri leta amwagiriza ko yari mu batashigikiye ikiringo cha 3 cy'umwisi Petero Nkurunziza amakuru dukura mu bahoze begereye Petero Nkurunziza avuga yuko ambasaderi Kavakure yoba yadodoberejwe na Willy Nyamitwe kugira ngo bikunde asubirigwe na mukuru we Aleme Nyamitwe yari asanzwe aserukira u Burundi icyo gihe adiza beba muri Ethiopia ambasaderi Roraka Vakure yarasigaye ari umukozi asanzwe muri Sever imbere yuko agenwa kuba umukomiseri ambasaderi Roraka Vakure asubiriye Deo Hakizimana azwi cyane nk'urongoye ishyirahamwe ryigenga riri mu kwa CNDD-FDD yitwa CRID Deo Hakizimana ngo batigeze ayoboka ubutwara Sever Pierre Claver Ndayicariye ngo kubera kubwiwe ngo yamusumbya kuba yaragwaniye icyo Deo Hakizimana akunze kwita umuzo w'intwaro z'abahutu amakuru ava muri Sever akavuga yuko Deo Hakizimana yashaka ko bari bategeka Ndayicariye bimaze kwanka ntiyasubiye kwitaba amanama ya Ndayicariye eka mbere umwanya munini yawumara mu Busuwisi igihugu asanzwe ndetse afitiye ubwenegihugu Sheikh Sadika Jean Abdallah asubiriye Kalenga Ramazani wayahoze yivugira yuko ari mu ntago kwa koza CNDD-FDD nawe ari batigeze bayoboka ndayicariye aho ngo yabona yuko atotwagwa na ndayicariye ku ntwaro ya CNDD-FDD Kalenga Ramazani akaba nawe yari yarahakanye kwitaba ibikorwa bya Severe nka byose Ambassadere Stella Budiriganya asubiriye Leonce Ngabo amakuru ava muri CNDD-FDD avuga yuko Leonce Ngabo yoba yagize inyifato y'umufaso niwiwe Jeannette Karire Kimana yaraherutse kwandikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amwereka amahinyu mu higanwa ry'amatora y'ishyirahamwe ry'abagwizatunga CFCB amatora yagomba guhiganwa na Olivier Suguru bikaba byarangiye ahubwo Jeannette Karire Kinyana akuwe mu bitoza hacatogwa Olivier Suguru
urakoze Jamari ndabashinze tubandanirize amakuru aho mu gisata cy'imibano abarundi bagera ku bice 10% bari mu ngorane zo gufungura nabi biri mu cegeranyo cy'ishami gishyirahamwe mpuzamakungu OCHA ibyo biharuro babivuga bafatiye ku matohoza bakoze mu kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu aho berekana ko abarundi bababa imiliyoni zibiri bari mu ngorane zijanye n'ubukene bw'ifungurwa nayo abagera ku miliyoni zitatu bakaba babayeho mu mwiheburo udasanzwe icigwa cishiramwe OCHA kikaba cyasohotse kwa gatatu ruheshi kuri uno wa kabiri igenekerezo rya ndwi ruheshi akaba ariwo munsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza n'inkuru twateguriwe na Beni Axela Kana
icyo kigo cyakozwe mu kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu aho abarimyi baba barindiriye kwimbura umwimbu w'impeshi muri icyo kigo bavuga ko kigoye izogabanduka gatoya hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'icenda ivyo ahanini ngo bizaba bitumwe n'uko hazaba habonetse umwimbu w'impeshi bimwe mu bituma haba inzara n'ihindagurika ry'ibihe aho havugwa uruzuba n'imvura idakwiye mu buraruko bw'u Burundi hamwe n'imyuzurira mu kiyaya cimbo mu gisata kijejwe burimyi bakaba bataratorera umuti urama izo ngorane naho zama zisubiriza uko umwaka utashe u Burundi co kimwe n'ibindi bihugu byo ku isi yarakozwe ko n'inkiza ca COVID-19 hamwe n'intambara iriko ibera mu gihugu ca Ukraine ibi byaratumye habura ibidandazwa vya nkenegwa harimo n'igitoro ahandi naho bikagorana ingene bishikanwa mu Burundi bica bituma ibidandazwa bimwe bimwe bibura ku isoko aho bibonetse bikaboneka bizimvye ikindi catumye umwimbu utaba mwiza nuko ifumbire y'ikizungu fomi abarimyi batayironse ku gihe nkuko bari babyifuza intari irimo abantu bashonje cyane nkuko biri muri ico cigwa ni amakomine yegereye igihugu cha Tanzania bita mukumoso kuko abagera miwe na kigoyi bagera ku bice 15% by'abantu baho bakurikirwa n'igice cyo mu misozi ihanamye mu mugamba aho muri ico cegeranyo bita Cret Congo Nil aho abagera miwe na kigoyi bagera ku bice 10% imbona buragane akaba ariho bigendeka kuko hoho abanyagihugu bagera miwe na kigoyi bari ku rugero rwa 5%
Beni Yakserakana urakenuye mu makuru ajanye n'intwaro ibereye bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Rumonge baridogera uburongozi bw'iyo ntara ko bubafukamye munda mu byo gutanga isukari batanga akarorero kaho ihinguriro ry'isukari sosimo yategetse ko abantu bafatanywe isukari bakugwa ku ntonde z'abayitora muri Susumo ariko buramatari w'iyo ntara akaba atarigera atanga ayo mazina bakaba bamwagiriza ko abifisemwo uruhara Idonido na Vanessa Muhiteka
kuva mu nyigihugu bagaragaje akababaro kabo amatuna atatu arenga yarafashwe n'igipolisi mu isakwa ryakozwe mu isoko nkuru ya Rumonge no mu micungararo yaho ihinguriro Susumo yaciye rimenyesha ko abafatanye isukari basanzwe bayitora muri iryo hinguriro bategerezwa gukurwa ku rutonde nk'uko amakuru ava mu Rumonge abivuga Kosiyoto n'itungabura amatari w'iyo ntara yamenyesheje ko abo bantu bafatanye isukari bazwi naho biruko ayo makuru nyene avuga ko abo bantu bataratangwa gushika ubu mu Rumonge abo banyagihugu bamenyesha ko hari abantu batigeze berekanwa kandi barafatanye isukari yanyegejwe aha batanga akarorero nk'uwitwa Jafet ni ibituronsa batagira kabijya amakuru yegereye abo mu biro by'intara avuga ko uwo ari igihangange mu mugambwe uri ku butegetsi yica agakiza mu ntara ya Rumonge ari naco gituma adakomwa komwa. Ayandi makuru avuga ko misukari yafashwe harimwo iyigenewe buramatari w'intara ya Rumonge bivuga ko yoba ari no ku rutonde rw'abayitora muri sosumo akoresheje irindi zina. Ibyo byoba ari nabyo byatumye atihutira gutanga ayo mazina nk'uko ayo makuru abandanya avyemeza. Aho mu ntara ya Rumonge abajejwe intwaro indongozi mu gipolisi no mu mugambwe uri ku butegetsi niyo bakora urudandazwa rw'isukari ya sosumo ubu yabaye umuzi w'ibuye mu bice bitandukanye by'igihugu. Abanyarumonge bakaba basaba ko iyo ngendo yohagarara basaba ubushikiranganje bujejwe ubudandaji hamwe n'ubujejwe intwaro yo hagati mu gihugu gufate mu minwe ico kibazo. Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu baho mu Rumonge, uruganda rwa radio Inzamba rwakwiye kuri telefone Consolateur Nitunga buramatari b'iyo ntara ariko akabura uwitaba.
Vanessa Muiteka urakenuye na wewe mu gisata cy'ubworozi naho aborozi bo mu ntara ya Ngozi bavuga ko agahombo ari kanini biturutse ku ngwara y'icaduka yafashe ibitungwa vyaho. Bavuga ko iyo inka imwe yonyene yafashwe niyo ngwara bashobora guhomba amahera arenga imiliyoni zibiri z'amarundi. Basaba abajejwe amagara y'ibitungwa gukora ibishoboka kugira haboneke umuti uvura iyo ngwara ahandi ho inkurikizi zizoshikira uwari we wese. Iyi nkuru tuyibaze mugezi wacu Trifine Kaniwabo.
Abo borozi bavuga ko ikiza cy'ingwara yafashe ibitungwa cyaje gusongera isibe. Bagereranya urupfu rw'inka nk'ubw'umuntu bafatiye ugahombo nye no gupfisha inka agira. Bemeza ko agahombo bagira ari kanini cyane bahagaharura mu mamiliyoni. Umvirizo umwe muri abo borozi avuga agahinda bagira iyo hari inka yafashwe n'iyo ngwara.
Iyo ngwara rero yahitanye ibitungwa bitari bike, turagowe n'ukuri. Muraba ngahe iwacu n'amayobera. Rase n'umuntu usanze inka iwe yafashwe, basanga inka ikwiye kugurishwa miliyoni zirindwi n'inusu cyangwa zitatu, barayihambye. Emwe kwiyahura kuraguma, turarira tugogoza nk'ubuze umuntu. Nukuri kose bimeze nabi, bimeze nabi, bimeze nabi.
Basaba abijejwe kurondera umuti w'iyo ngwara ahandi ho ingaruka zizoshikira abarundi bose.
Dusaba rero ubuyobozi bujejwe ibitungwa ko ngo turondere umuti kugira ngo ibyo bitungwa byacu byoye gupfa. Ntandi abarundi bapfa, tuziye gupfa twese, ntawe uzotabara uwundi.
Mukamenya ko ico kiza kimaze hafi amezi abiri kikaba catanguye kwibonekeza mu ntara z'uburaruko bw'igihugu c'u Burundi. Ubu kikaba kimaze gutandukira izindi ntara z'igihugu mu burengero no mu bumanuko. Mu bushikiranganji bw'ubworozi bakaba baherutse kumenyesha ko abahinga mu bijanye n'indwara z'ibitungwa bari ku kivi kugira barabe ko urucanco rwoboneka vuba.
Inzamba
amakuru tuwandanirize mu gisata cindero abigisha baba 120 bo kwishure gisumbuye rya Lycée Technique Saint Luc yo mu gisagara cha Bujumbura kuva kuri wa kabiri bahagaritse akazi basaba ko boroswa agashahara kabo kamezi ane bamaze badahembwa. Bakavuga ko batarota basubira ku mirimo yabo igihe ico kibazo kizoba kitaratoregwa umuti. Ni nkuru tubaza Pierre Gahungu.
Iryo hagarikwa ry'akazi ribaye inyuma yaho kwa 25 z'ukwezi kwa gatanu guheze. Abo bigisha bandikiye ikete ubuyobozi bw'iryo shure babumenyesha ko bazohagarika akazi ku itariki y'uno munsi mu gihe ibyo basaba bitazoba biratorega umuti. Uno munsi abo bigisha bakababazwa n'uko gushika ubu ubuyobozi bw'iryo shure ataco buriko burakora kugira ngo buhembe abakozi ibirarane vy'imishahara y'amezi ane.
Twari tubandanya dusaba ko bitunganirizwa na cyane cyane ko mu nama umuyobozi yagirishije inyuma yo kubona iryo gabishwa icyo yakoze yateye ubwoba avuga ko n'amadiplome dufise akazi yo twayakuye aho twavuga ko yasuzuguye abaduhaye ubumenyi asuzugura n'igihugu cyatwigishije. Yongera atubwira yuko ngo mwashatse yodufunga twebwe rero kuri izo mbo zose kuko ibyo dusaba atakintu na kimwe kirakorwa. Tubandanya duhagarika imirimo gushika aho umuyobozi azi kubita agashi hama akaduhereza ibyo dusaba.
Iryo hagarikwa ry'akazi rikaba ryubahirijwe n'abigisha nka bose b'iryo shure. abigisha indwibo nyene nibo bitavye imirimo yabo kubababa 120 bakora kuri iryo shure bakagirizwa na bagenzi babo kuba bakora ku giture cy'umuyobozi w'ishure.
Muri abo indwi harimo babiri bahora baserukira abigisha aribo umuyobozi yakoresheje cyane kugira ngo bashobore kuburizamwo uguharanira uburenganzira bw'abigisha mu gusaba agashahara kabo babiri yakuye. Tukamenyesha kandi ko muri abo indwi harimo umwe yatewe ubwoba n'umuyobozi amubwira ko udufaranga abariko bategura amahiyaje basanzwe bahabwa n'ishure nayo nayo akaba ava ku 2000 bakata buri mwigisha ku mushahara kugira ngo basahirize mu manza ziba zitegurwa n'abasanzwe bakora kuri iyo lisi.
Abo bigisha bahagaritse akazi banegura kandi ko ibibazo biriko birakoreshwa muri kino gihe biriko bicungegwa n'abantu badakora kuri iryo shure. Kuri ibyo bibazo byose twarondeye kuri telefone umuyobozi w'iryo shure Eric Ndayiziga ariko ntacyo yashatse kubivuga ko
Pierre Gahungu urakenuye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zahawe ikiringo cy'umwaka kugira zibe zatahutse mu gihugu cyabo. Ubwo butumwa bubagabisha bukaba bwatanzwe kuri uno wa kabiri n'intumwa zari zishikiye muri iyo kambi. Izo nazo zari zigizwe n'userukira u Burundi mu ntara ya Kigoma hamwe n'userukira impunzi muri leta ya Tanzania. Kuba izo mpunzi rero amajambo yarabazanye kwari ukubabwira kw'amahoro n'umutekano vyiraye mu gihugu kandi kw'impunzi zitokwega amaguru mu gutaha. Ayo majambo izo mpunzi zivuga ko ari ayiterabwoba arazihagaritse umutima zikavuga ko zitinya gutahukanwa ku nguvu. Byavugwa mu mpunzi nyene impunzi z'abarundi ziri mu ico gihugu cya Tanzania. Tanzania isabwa kureka guhonyanga agateka ko kwiga kubana b'impunzi z'abarundi ako kamo gategwa na CBDHVK runanirwa baharanira agateka ka muntu makambi y'impunzi yo muri aka karere. Ibibazo vy'igice ca gatatu vyari bitekanijwe gutangura kuri uyu wa mbere n'uno musi ntivyabaye ni kambi ya Nduta. Abajejwe indero muri iyo kambi basigurira abigisha ko atamapuro ziriho zo gusohora ibibazo. CBDHVK ribona ko ari ayandi mayeri yo guhatira impunzi gutahuka kuri kilare opo sharangabo icegera curongoye CBDHVK.
Biko rashikira abanyeshuri impunzi z'abarundi mu gihugu cha Tanzania biraboneka neza ko ari umugambi uri hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Tanzania, umugambi wo kugerageza gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu bicishije mu gufata bene izo ngingo zituma impunzi zishobora gufata ingingo yo gutaha. Muribuka ko leta y'u Burundi yase kurungika konkuru nasionale ku mpunzi z'abarundi. Uyu munsi naho rero murumva ko leta ya Tanzania nayo yase gukoresha ibibazo abana b'abarundi basanzwe bari muri ayo makambi. Ni ukugira ngo rero izo mpunzi zibone ko ataco bimaze kubandanya bari muri Tanzania ahubwo bafate ingingo yo guhunguka. Ayo leta nakibagirwa kuko ibyo byose atari byo bituma abarundi bahunguka, ahubwo ibyo bituma abarundi bahunguka ari gukura izo ngorane zisanzwe zituma abarundi bari muri ubwo buhungiro. Leta rero ya Tanzania ubwa mbere na mbere kwibuka ko mu masezerano y'i Geneve yo mu gihumbi 1951 ingingo ya 22 ivuga neza ko ibihugu byasinye amasezerano bitegezwa gufata kumwe mu bijanye na education abana b'impunzi kabafata kumwe n'abana b'igihugu. None twovuga ko uyu munsi abana bo muri Tanzania batari kubarakora ibyo bibazo cyane, twovuga ko nabo babuze izo mpapuro. Rero urumva ntabwo bafashwe kumwe, ubwo no kuvuga ko iyo ngingo ya 22 leta ya Tanzania yamaze kuyihonyanga. Dusaba leta ya Tanzania n'ubundi kubahiriza amategeko y'ubwayo yama isinya ikareka kwama ariko iragirira nabi izo mpunzi z'abarundi.
Tube muri Tanzania tugaruke hagati mu gihugu mu gusozera ano makuru mu gisagara cya Kayanza. Havugwa ubusuma bw'insinga zitwara umuyaga nkuba ku mabarabara bumaze indwi zibiri bwibonekeza. Ubwo busuma bukaba bumaze kubera muri quartier Mukoro mu cyungararo yahari ibanki BCB ku Ruganza na hari inyubakwa y'ibiro by'intara bijejwe ibidukikije kugeza ubu hakaba hamaze kwibwa insinga z'uburebure burenga imetero amajana 8 ingaruka zikaba ari uko muri utwo turere izo nsinga ziba zibwemwo abantu barara mu kizime n'ibikorwa bitandukanye bikoresha umuyaga nkubwa bigaca bihagarara mu gipolisi bakavuga ko ubwo busuma bukogwa mu ijoro mu kuduga hejuru guca izo nsinga bagakoresha ibikoresho bimeze nk'iby'abakozi ba regidezo bakoresha kubwa matohoza rero ngo haramaze gufatwa abantu babiri bakaba bafatanywe bimwe muri ibyo bikoresho igipolisi kikavuga ko kigiye kuhabera magabo kugira ubwo busuma butuzwe. Ino kuri iyo nkuru ivugwa mu Kayanza nciye nsozera ko ano makuru mwakoze kudutega abiri Eddie Claude Ninazwe mwari kumwe ndabasezeye ndabifuriza umugoroba mwiza mwese naho ubutaha.